mukomeje kumva radio hejwe rya America bigira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mu Rwanda turi ku FM 104 n'ibice bitatu, mu Burundi hirwe rya America byumvikanira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi. Ne Eugenia Mukankusi wongeye kubasuhuza. Mu Burundi abantu 24 bafungiwe muri kasho ya polisi mu mugi wa Gitega kuva ku itariki ya 23 y'uko kwezi. Inkuru tuza kubagezaho mukanya.
Hari nico mibi iyi nico rw'abagabo n'abagabo barongorane rw'abagore n'abagore barongorane ibimana arije tubivuga kabiri ibyo ntabwo yigeze tegura n'umuvumo kandi kibabaje ubu hariho n'abantu bigisha ijambo ry'Imana n'abamenyesha Imana abishyigikiye.
Ubwo ni perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Abantu batari bake bakomerekeye mu rugendo rw'indege rw'isosiyete Candor yari ivuye mu Budage hijya mu birwa bya Maurice byatewe n'ikirere kitari kimeze neza. Ukraine ivuga ko abaturage batatu bapfuye bazize igitero cya misile u Burusiya bwagabye ku nzu y'igorofa ibamo abasivili mu mujyi wa Zaporizhia mu majyepfo y'igihugu. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangije imyitozo n'ingabo z'ibihugu bya Afurika muri Ghana. Iyo myitozo igamije kongera ubushobozi ibyo bihugu mu kurinda imipaka yabyo ibitero by'imitwe y'iterabwoba. Ayo makuru twabateguriye hamwe n'ayandi ni mukanya mugume hafi. Turahera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Abantu batari bake bakomerekeye mu rugendo rw'indege y'isosiyete Candor yarivuye mu Budage hijya mu birwa bya Maurice byatewe n'ikirere kitari kimeze neza. Inkuru mugezwaho na Fidel Nyongabo.
Abantu bari muri iyo ndege y'ishyirahamwe ry'indege zitwara abantu yo mu Budage Condor, abadereva bayo n'abandi bayikoramo bagera kuri 200,000 bakomeretse igihe iyo ndege yaca muri ico gice cy'ikirere kimeze nabi mu kiringo kigera ku masaha 2 imbere y'uko yururuka. Umuvugizi w'iryo shyirahamwe ry'indege zitwara abantu ryo mu Budage Condor yatangarije iyo nkuru itororokanizo ry'amakuru ryo mu Budage DPA. Maurice ni igihugu kigizwe n'amazinga menshi. Zinga rikuru riri ku birometero 2,200 umuntu avuye mu gice cyo mu mumano ku bushiruseruko bw'umugabane wa Afrika cegereye ibahari Indien. Umuvugizi w'ishyirahamwe ry'indege zitwara abantu ryo mu Budage Condor yatangaje ko abakomeretse bariko barasuzumwa mu bitaro. Ukuntu abakomeretse bamerewe ntibitomoye. Amakuru atangwa avuga ko ikibanza cy'abadereva b'indege yagize ibyo bibazo cononekaye, nyamara nta birenga ngaho byatangajwe. Iyo ndege yo mu bwoko bwa A330 yari itwaye abantu 272, abadereva hamwe n'abayikorako 13, yururutse atangorane igihe cy'isaha 12:29 yo mu masaha yo muri Maurice ku kibuga cy'indege kiri hafi y'umugwa mukuru Port Louis.
Mu gihugu cya Ghana hateraniye inama yiga uburyo bwo kubungabunga amashyamba n'ibinyabuzima biyabamo. Bararebera hamwe uko barushaho kubungabunga ayo mashyamba. Fide Niyongabo nanone arakomeza.
Perezida w'u Fransa Emmanuel Macron abategetsi n'abashikiranganje bajejwe ibidukikije baturuka mu bice bitandukanye byo ku isi bari mu ikoraniro ryiswe One Forest Summit muri indwi ku mugwa mukuru wa Gabon Libreville. Yamara kuba abategetsi bava mu bihugu bikomeye ku bijyanye n'icyo kibazo nka perezida wa Brazil Luiz Inácio Lula da Silva n'uwa Repubulika ya Demokrasi ya Congo Felix Tshisekedi batitabye iyo nama, bishobora gutuma iryo koraniro ritaba ngirakamaro. Perezida Macron na mugenzi we wa Gabon Ali Bongo Ondimba bafise icyizere ko iryo koraniro rizotuma haba gukorera hamwe hagati y'ibihugu bitatu bifise amashamba cimeza akomeye cyane ku isi byo mu karere ka Amazon, akarere k'ikiyaya cya Congo n'akarere ko muri Aziya yo mu bumanuko bushira ubuseruko. Ikoraniro ririko ribera muri Gabon rikurikiye ukutumvikana ku byerekeye amafaranga agenewe gukingira amashamba kwibonekeje mu ikoraniro ry'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ku bikoko, ku biterwa no ku bindi binyabuzima ryabereye mu gisagara cya Montreal mu gihugu cya Canada mu kwezi kw'12 mu mwaka urangiye w'2022.
Amakuru y'ijwi ry'Amerika harakomeje. Ukraine ivuga ko abaturage batatu bapfuye bazize igitero cya misile u Burusiya bwagabye ku nzu y'igorofa ibamo abasivili mu mujyi wa Zaporizhia mu majyepfo igihugu. Nanone Fide Niyongabo akomeza inkuru.
Prezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky mu butumwa yashize kuri Telegram yamenyesheje ko misile yasenyuye iyo gorofa y'ingero zitatu. Ibikorwa byo kurondera abo babarokotse biriko birabandanya. Zelensky yatangaje ku Burusiya igihugu avuga ko kirangwa n'iterabwoba gishaka kurya umutima abanyagihugu bo muri Ukraine imisi yose. Yavuze ko azotuza abateye igihugu cyabo cyose bose kandi bazoruhira kubazwa amabi yose bakoze. Igisirikare cya Ukraine no Moskwa kane tangaje ko inteko z'Uburusiya zibandanya gufata ibindi bice byegereye igisagara cya Bakhmut aho ingwano ikomeye cyane hagati y'inteko za Ukraine n'iz'Uburusiya imaze amezi atari make. Umushikiranganji ajeje kwivuna abansi wa Ukraine Hanna Maria ku munsi wa gatatu yatangaje ko igihugu ciwe cyarumitse izindi nteko mu gisagara cya Bakhmut naho inteko z'Uburusiya zabandanije gukomeza ibirindiro byazo muri cyo gisagara. Yamara yatangaje igitigiri c'inteko ziriko zirungikwa muri cyo gisagara n'ukugenezo ukoreshwa. Ibitigiri by'abasirikare bamaze gupfa ku mpande zose n'umurengera. Ukraine iracyihagaze ko yamara kuba Uburusiya bwarongereje ibitigiri by'inteko zabwo byatumye bufata imihana n'ibisagara bitari bike biri mu micungararo y'igisagara cya Bakhmut buragikiye kuza ku mpande zitatu.
Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangije imyitozo n'ingabo z'ibihugu bya Afrika muri Ghana. Iyo myitozo igamije kongera ubushobozi bw'ibyo bihugu mu kurinda imipaka yabyo ibitero by'imitwe y'iterabwoba. Edirwema abayinkurirambuye.
Iyo myitozo izwi cyane nka Flintlock ihuza abasirikare baturutse mu bihugu bitandukanye bya Afrika ikayoborwa n'abasirikare b'abanyamerika n'abo ku mugabane w'Uburayi. Igamije gutoza abanyafrika guhangana n'imitwe y'iterabwoba ikomeje kwiyongera mu bice bitandukanye byo ku mugabane wa Afrika. Baratozwa kurasa no gukora ibikorwa by'ubutabazi bw'ibanze mu gihe cy'intambara. Mu itangazo ibiro by'ingabo za Amerika muri Afrika bivuga ko intego y'iyo myitozo ari ukongera ubushobozi bw'izo ngabo mu guhangana n'ibikorwa by'iterabwoba, guteza imbere ubufatanye no guhana amakuru hagati y'ingabo z'ibihugu bya Afrika. Ibikorwa by'imitwe y'intagondwa za Kiyisilamu byatangiriye muri Mali mu mwaka w'2012 biragenda byiyongera bikaba bimaze gushinga imizi mu bindi bihugu nka Nigeria na Burkina Faso. Muri iki gihe birimo kwinjira no mu duce twa Benin, Togo na Côte d'Ivoire. Urugomo n'imvururu biterwa n'iyo mitwe bimaze guhitana ibihumbi by'abaturage, abandi babarirwa muri za miliyoni bakurwa mu byabo. Hari impungenge ko ibyo bikorwa bishobora no kugera muri Ghana biturutse muri Burkina Faso ihana imbibi nayo.
Edith Gwema na Fideni Yongabo barakoze kutugezaho aya makuru avugwa hirya no hino ku isi ni radio yanyu Ijwi rya Amerika vijiye Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turi no kuri internet kuri www.radioyacu.com no kuri YouTube na Facebook VOA Radio Yacu. Amakuru y'ibiyaga bigari bya Afrika. Mu mujyi wa Goma mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakoze imyigaragambyo yo kwamagana uruzinduko rwa Perezida Emmanuel Macron w'u Bufaransa. Inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Jimmy Shukani bakomera uri Goma.
Mu barenga 200 higanjemo abaturage na mu mashyirahamwe haranira impinduka akorera mu ntara ya Kivu ya Ruguru cyane yo mu mujyi wa Goma ngo bari bakuye imihanda. Ku mpapuro bari bafite hari handitseho amagambo agira ati: Ubufaransa n'u Rwanda bukaba na 2023. Twanze Ubufaransa muri Congo. Umugambi nyamukuru ni uwo kwanga uruzinduko rwa Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron ateganya kugira muri Congo nk'uko bisobanurwa na Jacques Soubulereko wo mu ishyirahamwe Veranda Mutsanga.
Emmanuel Macron akorana n'u Rwanda kandi ari mu batangi inkunga kuri M23 mu ntambara irimo kubera hano muri Kivu ya Ruguru. Niyo mpamvu kuza kwe rero twebwe ntacyo bitubwiye kandi nta n'icyo bivuze ku buzima bwacu. Niyo mpamvu tutamushaka hano iwacu muri Kongo.
Abari muri iyo myigaragambyo bavuga ko igihugu cy'Ubufaransa gikorana bya hafi n'u Rwanda, bityo rero akaba ari umugambi wo guheza mu gihirahira abakongomani no gukomeza guteza intambara mu burasirazuba. Aba barasaba ko leta ya Kinshasa yahagarika urugendo rwa Emmanuel Macron ko kuri bo bigamije kongera ingufu abarwanyi b'umutwe wa M23 ndetse no kumvisha abayobozi ba Congo ko bakwiye kujya mu biganiro na M23. Raboshi bwake numwe mu baturage bari bitabiriye imyigaragambyo kuri we leta ya Kongo yagakwiye gukura ubufatanye bikorwa ubwa rwo bwose igirana n'u Faransa.
La France tutie.
Ubu Faransa bukorana n'u Rwanda, Urwanda narwo rwaye inkunga ya Mventura muri Kongo. Ubwo rero nge ndabona Emmanuel Macron aje muri Kongo mu rwego rwo kugira ngo asure abasore be ba Mventura arebe uko bahagaze neza ku rugamba. Ibyo nibyo tudashaka rero. Leta yacu igomba gushaka inshuti nziza zitari mu Faransa.
Sasa bani gice imyigaragambyo yakomereje mu muhanda mugaruva gumuja sake. Abigaragambya berekeye ku kigo cy'abafaransa kiri muri metero 800 gusuvuye ku biro by'umuyobozi w'intara y'Ikivu ya Ruguru. Bakiyagera bafashe ibendera ry'Ubufaransa baritwikira ku muryango w'icyo kigo kizwi nka Institut Français de Goma. Ariko se kubera iki gukomereza imyigaragambyo hano gutwika ibendera ry'Ubufaransa? Paluku Katembo mwishyirahamwe Luca Girati.
Icyagura kukuja hapa sababu hapa ndio konsila yao.
Twahisemo kuzanga muri iki kigo cy'abafaransa kugira ngo tubereke ko tutabishimiye na gato. Akaba nariyo mpamvu mubona duhisemo gutwika ibendera ryabo kugira ngo nabo babibone ko turakaye. Ibidukoze ntabwo biri buze guhagarira hangaha. Turakomeza kugeza umunsi makuru yavuze ko azagera muri Kongo ugeze.
Imyigaragambyo ntabwo irimo kuvugwaho rumwe n'abaranira impinduka muri Goma. Nubwo benshi mu bakongomani barimo kwigaragambya banga uruzinduko rwa Emmanuel Macron muri Congo, bakomeza gushinja Ubufaransa gukorana bya hafi n'inyeshyamba za M23 binyuze ku Rwanda, abandi siko babibona. Sankara Bin Kartumwa, umwe mu bagize ishyirahamwe riharanira impinduka, wanze kwitabira imyigaragambyo, we abona ko abakongomani bakwiye kwigaragambya banga ubutegetsi bwa Congo kuko ari cyo kibazo ku baturage.
Normalement le gouvernement congolais devait refuser l'arrivée du président.
Mu by'ukuri leta ya Congo yagakwiye kwanga uruzinduko rwa Emmanuel Macron muri Congo, ariko kubona yarabyemeye bisobanura ko abayobozi bacu nabo bafite uruhare mu bibazo biri kutubaho. Niyo mpamvu abaturage tutari dukwiye kujya mu myigaragambyo ngo turange uruzinduko rwa Emmanuel Macron muri Congo, ahubwo twagakwiye kwigaragambya twamagana perezida wacu Felix Tshisekedi n'abagize guverinema ye ko aribo bari kuduteza ibibazo byose. Ikibazo si Ubufaransa. Njye ndabona ahubwo ubungubu Congo yagakwiye gusaba ubufasha Ubufaransa bukadufasha mu nzira ya gisirikare mu kurangiza intambara mu burasirazuba bwa Congo.
Paul Kagame est en train d'orchestrer à l'est de la République démocratique du Congo.
Imyigaragambyo yarangiye nta nkomere cyangwa ifuzi igaragayemo. Abashinzwe umutekano ntibigeze bagaragara aho abigaragambya banyuraga, dore ko nta n'ibintu byangirijwe kuva mu itangira n'irangira ryayo. Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron ategerejwe i Kinshasa ku wa gatandatu tariki enye z'uku kwezi, aho azagirana ibiganiro byimbitse na mugenzi we wa Congo Antoine Felix Tshisekedi. Ibyitezwe kuganirwaho hagati y'abo bakuru b'ibihugu byombi ni ibibazo bijyananye n'umutekano mu burasirazuba bwa Congo. Jimmy Shukrani, Bakomera, Ijwi rya Amerika, Igoma.
Tuve muri Congo tugana mu Burundi, aho abantu 24 bafungiwe muri kasho ya polisi mu mugi wa Gitega. Abakuru agera ku Ijwi rya Amerika havuga ko abo bose bakeko kuba bari bitabiriye inama yari huje abakundana bahuje igitsina. Eroje Birikaneza niwe waduteguriye inkuru.
Abakunzwe bari mu mike yose n'abagabo, abagore n'urwaruka, nk'uko amasoko y'Ijwi rya Amerika yabitumenyesheje. Bahagarikiwe ku murwa mukuru w'intara ya Gitega, akaba n'umurwa mukuru wa politike w'u Burundi kwa 23 ukwezi kwa kabiri guheze, mu gihe bari mu nama. Igihe bari basohotse kugira bafate akavuna musase ko hagati y'ibyirwa, haje abajejwe inzego z'umutekano, abapolisi n'abakozi b'iperereza hamwe n'abajejwe intwari Gitega. Barabubira bahita baburiza amapika hapo baje kubafungira mu gipolisi. Niko amasoko yacu avuga, inama bahagaritswe barimo yayateguwe n'ishyirahamwe rikorera mu ntara ya Gitega ryitwa Muco. Umukenyezi yabitwara ari mu bantu bafunzwe. Amakuru twakuye mu gipolisi yo Kwizerwa ariko abayatanze batashimye ko umwidondoro wamenyekana, yatubwiye ko bafunzwe bikekwa kuba bari mu mirwi y'abatinganyi. Ikibanza bari kubakoreramo inama twasanze kirimo amaserenge, imiti, ubufuka bwo kwikingira indwara zifatira mu bihimba by'irondoka, hamwe n'ibitabo by'amategeko avuga ku burenganzira n'ikingirwa ry'abatinganyi. Niko amasoko yacu akomeza avuga. Ku cicaro gikuru cy'igipolisi, amasoko y'Ijwi rya Amerika nayo nyene yatashimye gushyira habo n'umwidondoro, yatubwiye ko iyo dosiye ikikurikiranwa n'ibiro bikuru byigendereza n'abafashwe bari mu minwe y'igipolisi. Umuvugizi w'ibiro by'umushikirizamanza akizigenza wa Repubulika, umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi na buramatari wa Gitega twabarondeye kuri telefone ariko ntitwabatoye. ishirahamwe muco ryari ryateguye iyo nama ryaronkejwe uburyo na USAID igitata cya leta ya Amerika kijejwe gufashanya n'ibindi bihugu nata baswatoye kuvugana abashingwa manza bariko bakurikirana ibijanye n'ifungwa ryabo bantu bavuye mu rwego rw'abashingwa manza rwo mu rwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura ntibizwi niba ari USAID yababaronkeje kuri wa gatatu Perezida Evariste Ndayishimiye atarinze kuvuga kuri aba bantu bafunzwe yagarutse kubatinganya yamenyesha ko umurundi wese yaba uri mu gihugu hagati canke hanze yabwo aja mu bikorwa by'ubutinganyi akwiye gucibwa no kuvumwa aha yari mu masengesho yari yateguwe n'inama nshinga mateka na nkenguza amateka ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura
hari mico mibi iyi mico rw'abagabo n'abagabo barongorane rw'abagore n'abagore barongorane ibyo Imana arije kubivuga kanye ibyo ntabwo yigeze itegura n'umuvumo kandi kibabaje ubu hariho n'abantu bigisha ijambo ry'Imana bamenyesha Imana abishyigikiye ukagahumva uvuze ngo abagabo n'abagabo barongorana ni bumwe ubundi nawe mbona n'abagabo bobo ngo basambana ngo bobo si bumwe nk'uko umenya barangana n'ibicumuro byose mugabo hari hiri icumuro by'ibumwe tube tuza turasoma ijambo ry'Imana Sodoma na Gomora zabomotse kubera muracumura mugahagera aho Imana ivuga iti urakita ku isimbo y'inuma aha sini yanga hageze ku cyaha cyo kw'abagabo n'abagabo barongorana abagore n'abagore bakarongorana iryo nivumwe Imana ntishobora kwihangana ndabasabye mwebwe abarundi twaminire kure emwe tukigira umuvumo twe umurundi yaba akagira n'ahazoba ari muri Amerika aja muri ibyo tumuvume tumugire ikivume mu gihugu cyacu
ku isi yose amatohoza yo kugera ku wa cumi na kabiri ukwezi kwa cumi na kabiri umwaka w'2022 yerekana ko ari ibihugu 68 bitemera abatinganyi 11 muri ivyo bihanisha igihano cyo gupfa izo bihugu 68 biri muri Aziya kigobe cy'abayahudi n'abarabu hamwe na Afrika mu Burundi amategeko ahanisha uwagiriwe n'ubutinganyi igihano kigera ku myaka ibiri y'umunyororo hamwe n'ihadabu ero ryo rika neza ijwi rya Amerika
urakoze eroje birikaneza tugume mu Burundi ministeri ishinzwe gutwara abantu n'ibintu ishyizeho amategeko mashya agenga amashyirahamwe akora uwo murimo inkuru irambuye na mugenzi wacu Thierry Vendashimiye ari Kigali mu Rwanda
Munama yatunganijwe kuri uyu wa kabiri n'ubushikiranganje bw'ubudandaje gutwara abantu amahinguriro n'ingenzi umuyobozi mukuru ajejwe gutwara abantu n'ibintu muri ubwo bushikiranganje inosa n'ibizi yabanje kumenyesha abaserukira amashyirahamwe yunguruza abantu n'ibintu mu Burundi amategeko mashasha agiye kubagenga ashimikiye na cyane cyane ku mafaranga azohora atangwa
ishyirahamwe itwara abantu n'imiduga mito bitongo wati kugira ngo byemererwe gukora izo iriha amafaranga 2025 ishyirahamwe twara abantu na minibus iriha amafaranga 2500 ishyirahamwe twara abantu na bus iriha amafaranga umuriyoni ishyirahamwe itwara ibidandazo n'amakamyo iriha amafaranga umuriyoni 1500 aha isata cy'abatwara abantu baje gukimbire bakoresheje nabo nyene amabarabara kugira ngo bemererwe gukora ishyirahamwe twara abantu n'imodoka nto voiture ikaba ryanditse gitanditse mu Burundi barihishwa amafaranga amadolari amajana abiri ishyirahamwe itwara abantu ijabu kibiri na voiture rikaba ari ryanditse mu Burundi iriha 2250 ishyirahamwe itwara abantu na minibus yanditswe hanze y'igihugu iriha amadolari amajana ane ishyirahamwe itwara abantu hanze y'igihugu na minibus yanditswe mu Burundi izoriha amafaranga 2500 ishyirahamwe itwara abantu na bus yanditswe hanze y'igihugu izoriha amadolari amajana ane ishyirahamwe itwara abantu hanze na bus yanditswe mu Burundi izoriha amafaranga umuriyoni ishyirahamwe ryinjiza imiduga imiduga ya igwayaguriwe hanze ni ukuvuga ajya amashyirahamwe kuzana imiduga ivuye ku bivuko bya Mombasa na Dar es Salaam iryo shyirahamwe rizoriha amafaranga kugira ryemere bizoriha amafaranga miliyoni 2
aha kandi amashyirahamwe yunguruza abantu yose yamenyesheje uko amategeko bahora bagendera ko ahagaritswe bityo n'abari basanzwe bakora bategerezwa kwiyandikisha gushasha
ubu turi ko tuvuga imiduga iri mu majanse turi ko tuvuga imiduga y'abantu ku gatwe kabo ku byerekeye impusha mwari musanzwe mufise amagrema yose amajanse yose arasanzwe afise uno munsi ntanakimwe amaze kubiriteye kuri sose ibyo mubimenye yuko kubiriteye kuri sose mutegereza kwiyandikisha bushasha
umwe mu bahagarariye amashyirahamwe asanzwe atwara abantu haba mu gihugu no hanze yacu barashima ayo mategeko mashasha ariko bagasaba ko yoshirwa mu ngiro abahora bikika mu kiza mu gutwara abantu batavyemerewe bakigizwayo nirame basharire ya serukiye Volcano ikorera Bujumbura Kigali na Kampala nandi w'Imana Dieudonné akorera mu gihugu hagati c'u Burundi
aho ushobora gusanga umuntu azanye umutahe uboneka simodokari zikwiye mugabo ugasanga rikaragirana bijya bita konkurance higanwa n'abantu badafite umutahe ingingo yafashwe mufashe mufate ingingo zo kwishyira mu ngiro uko tungana ngakugiye tuvugisha ukuri umwo tubadati tugende ku biro twese umuntu azanye imodokari zimwanditse ko tamwanditse ko canke afitiye kontra haramashyirahamwe musanga ibyo biratabya kwise ugasaba ko byango nishyira hamwe
kandi hari n'abagaragaje ku buryo bakoreramwo mu Burundi bwo kunguruza abantu bubagora haba mu koroherezwa mu kazi no kuronka igitoro bagasaba kwicuro kibazo cotore gumuti
hari ibintu usanga twebwe bica bitunaniza aya mafaranga tuzuriha ugacusanga hari n'amakarte d'entrée turiha aya mafaranga ugasanga tuyariha kuri trimestre ariko ugatuza gusanga hari n'ayandi mafaranga bisaba ko tuzoza turariha ku mwaka ibikorwa byose muri kumara dosa turiteguye kubikora hari ikibazo dufite mbega ko dukorera ngaha tukaba dufite ikibazo cya karibira ariko nta kigoro leta irikirashyiramo kugira ngo amakaribira ashobore kubonekana kugira ngo twebwe nk'abadandaza bishoboke kunguruza abantu n'ibintu byabo
Kwizera Pascal aserukira ishyirahamwe risanzwe rizana imodoka mu Burundi rizivanye ku kivuko cya Dar es Salaam nawe asaba ko bazuba barisha ayo mafaranga abo kingirwa mu kazi kabo
uyu munsi mutubwiye yuko tugiye kuriha amafaranga miliyoni 2 kugira tubonye uko ruhusha nitwariha izo miliyoni 2 kumaja hategekana igiki kugira ngo uwo muntu yarishe imiliyoni 2 akingirwe
ku bibazo byose byashikirijwe n'abaserukira amashyirahamwe yunguruza abantu birimo n'abakora ubukomisiyoneri muri cyo gisata cyo kunguruza abantu umuyobozi mukoranyeje wo gutwara abantu n'ibintu yasabye ko hobaho gukorana kwa hafi abagaragaye bagashengezwa amenyesha kandi ko bagiye gushyiramo ingufu abadakorera mu mategeko bose bahanwe n'ibibazo bihari bitorego umuti
keza kumwesha kugira ngo abantu biyunguruza borohereze kuko zitwara abantu neza abantu benshi tuborohereze twebwe nasho dutoko twagiye gitosha ikintu cyane twari twasuye amatatu barabwiza amatatu twari twatoye ifari amazon yari amazon atatu aba bazana imiduga nayo bakavuga yuko zafeye promenade zikaja gutwara abantu n'ibintu twereke tujya karara mu ibyo karanajejwe babajejwe ku urujya n'uruza mu barabara mutelefone
naho amategeko nka yose agenga ico gisata ategerezwa guhinduka inosa n'ibizi yamenyesheje ko marangi ategerezwa gusigwa imiduga yunguruza abantu atahindutse aho ku modoka zikorera mu gisagara ca Bujumbura ari irangi ry'ubururu n'igera ndetse n'irangi ry'umuhondo n'igera ku miduga yunguruza abantu ija hagati mu gihugu abasanzwe bajabuka imbibe z'u Burundi nabo yabibukije kuja babanza gusuzuma ibyangombwa ko bikwiye no gushiraho ikirango ishyirahamwe imodoka zikoreramwo cemewe kwigenekerezo rya 31 ukwezi kwa gatatu uyu mwaka niyo sango ntarengwa ubwo bushikiranganje bwatanze kuri ayo mashyirahamwe kubeyashize mu ngiro ibyo asabwa abashobore kubandanya akazi kabo neza Thierry Vendayishimiye Ijwi rya Amerika Kigali
mugenzi wacu Thierry Vendayishimiye arakoze kuri inkuru mu gice cy'akabiri cy'inkuru y'abatwa bo mu karere ka Kisoro muri Uganda ni mu burengerazuba bw'igihugu turasuzuma uburyo imiryango y'abatwa ibayeho kuva bakuwe mu mashyamba na leta mu mwaka w'1990 bavuga ko birengagijwe na leta yabirukanye ku butaka bwabo muri iki gice turumva icyo leta ivuga inkuru ya mugenzi wacu Ignatius Bahizi aho muri Uganda
mu gice cya mbere cy'inkuru twabagezeho abatwa batuye mu nkengero z'ishyamba ry'intane rya Bwindi batujanye mu iryo shyamba kutwereka uko bari babayeho mbere yo kurikurwamo aha rero turi mu mujyi wa Gisoro ahatuwe na bamwe mu batwa bakora akazi ko gusabiriza kubera ko batagira ikindi kibatunga aha n'imikingo mu mujyi wa Gisoro kubera ubucukire n'imiterere y'abazu batuyemo iyo hageze wagira ngo ni nkambi y'impunzi igitangaje nuko ahabatujwe hubatswe ku ruhande rw'icyicaro gikuru cya leta ibashinzwe. Ijwi rya Amerika ryaganiriye na bamwe muri bo kugira ngo twumve uko ubuzima bumeze muri iyi myaka 30 bamaze hanze y'amashamba.
Ku buryo tutagiye mu baturage nanganga ntagiye mu tawuni gutoragura tatso kurya ntabona. Kwe nk'abano bana ntibagira ubufasha bwo kugira ngo baza kusuri no kwirirwa barabunga. Mbe natwe badufata nka za mayibobo kubera kuburi imibereho niyo mibereho yacu ya
umubabaro n'agahinda by'imiryango y'abatwa muri Uganda bigaragarira buri wese ku maso ukanabyumva mu ndirimbo zabo. Musabyimana Aren ari muri iri tsinda ry'abagore babona aho guhinga ari uko bakodesheje cyangwa abagira neza bakabakodeshereza imirima.
Ni leta tubanye mu shamba tubura amahoro mbese tatana batwa tugatatana mbese urahakajinura hakajiyi tuja guhakwa n'abahutu. Niyo mpamvu ubona abatwa twaragize ubukene bwinshi cyane kubura itaka ryo guhinga.
Niki wumva kumbura mu mashamba utakibona?
Ni igihama ngakumbura ibikwa ngakumbura amatugu ngakumbura ingeri ni byinshi nakanyama mutwa ntakikabona ntakikari nibyo bituma n'abatwa dupfa.
Abavugana n'ijwi rya Amerika bashimangira ko kumenyera ubuzima bushya hanze y'amashamba bitigeze biborohera kuvaho birukanwe mu mashamba aho batahingaga ahubwo bagatungwa n'ubundi buhanga. Alice Nyamihanda n'umwe mu batwa bake bagize amahirwe aja mu ishuri yiga kugeza kuri kaminuza ubakaba aharanira uburenganzira bwa bagenzi be. Akorana n'umuryango hano Gisoro ubafasha kwiga ubundi buryo bwo kubaho nko guhinga.
Bagituye mu mashamba ntabwo bahingaga mu mashamba, bari bafite y'umutungo wabo ku buryo ubuki bwabaga buraho ngaho uziyuka abatwa bari abahizi mbese bakunze no gutara ubuhura. Ibi byo kugira ngo ni uguhinga ntabwo bahingaga mu ishamba. Bamaze kugera hanze y'ishamba niho batangiye nyine gushaka ukuntu ko babaho, ukuntu ko bahinga nabo wenda hari ngo bamere nk'abandi. Kindi tubigisha mbese ukuntu ko barwanirira uburenganzira bwabo.
Usibye kuba leta yarajuriye urubanza rw'abatwa bayireze nuko ubucamanza bukemeranya n'abatwa ko leta yakoze ikosa ryo kubirukana mu mashamba ntibahindishi, nuko urukiko rukanategeka leta kubahindishi no kubasubiza mu buzima busanzwe leta nta kindi yari yabakorera. Abel Bizimana n'umuyobozi mukuru wa karere ka Gisoro ahari imiryango y'abatwa myinshi yahuye n'iki kibazo.
Ni abantu bavanywa mu byabo na leta igihe ishamba babagamo bibwira ngo numwe bazahera iteka ryose leta yari bavanyemo. Nkabanenga cyane leta yanze kandi hari n'igihe nabwiye na mukuru w'igihugu dufite ahantu duhuriye na bugira nti niba utegereje kuzaja mu ijuru utari n'uyu muryango w'abatwa uhebe Imana ntabwo izakwakira. Abantu bafite indangamuntu ya Uganda ariko bagafatwa nk'aho ari abanyamahanga.
Abatwa muri aka gace bakuwe ku ngufu mu mashamba ya Echuya mu Gahinga na Bwindi mu rwego rwo guteza imbere ubukerarugendo bw'inyamaswa zirimo ingagi, dore ko zinjiriza leta amadevize. Imiryango y'abatwa ni imwe mu miryango y'abasangwa butaka bake basigaye ku isi, kandi muri Uganda babarirwa mu 600 byonyine. Ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe kubungabunga abantu n'imico rivuga ko aya moko asanzwe ahura n'ibibazo birimo guhezwa n'abandi bantu. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Arakoze mugenzi wacu Ignatius Bahizi utugezeje hafi y'umusozo w'ibiganiro twabateguriye uyu munsi. Mbere yuko dusezeranaho ariko tubanze tubabwire ko abantu babarirwa muri 20 bakomerekeye mu rugendo rw'indege y'isosiyete Candor yari ivuye mu Budage ijya mu birwa bya Maurice bikaba byatewe n'ikirere kitari kimeze neza. Mu gihugu cya Gabon ho hateraniye inama yiga uburyo bwo kubungabunga amashyamba n'ibinyabuzima biyabamo. Bararebera hamwe uko barushaho kubungabunga ayo mashyamba. Ukraine ivuga ko abaturage 3 bapfuye bazize igitero cya misile Uburusiya bwagabye ku nzu y'igorofa ibamo abasivile ni mu mujyi wa Zaporizhzhia mu majyepfo y'igihugu. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangije imyitozo n'ingabo z'ibihugu bya Afrika muri Ghana. Iyo myitozo igamije kongerera ubushobozi ibyo bihugu mu kurinda imipaka yabyo ibitero by'imitwe y'iterabwoba. Naho mu mujyi wa Goma muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakoze imyigaragambyo yo kwamagana uruzinduko rwa Perezida Emmanuel Macron w'u Bufaransa. Tutirero mwarimu duteza amatwi haha akaba ariho dusoreje ibiganiro twa twabateguriye kuri iyi saha. Tunabashimira cyane kuba mwahisemo kurikira radio yanyu Ijwi rya Amerika. Ku buhanga bw'ibyuma hari Cornelius yarafatanije na Nadia Taha. Ibiganiro byari bihagarariwe na Frederic Nkundikije. Naho kuri mikro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankuzi. Tubifurije rero umugoroba mwiza, tubasezera tubabigira kandi ko tubafite ku mutima kandi ko mwakomeza kugira ibihe byiza aho muherereye hose.